Ciri Nizguri America. Ijwi ry'Amerika rikomeje ibiganiro byayo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje inshuti mbiteze amatwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, niyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, guhera kuri wa gatandatu haratangira ibiganiro bihuza Abarundi. Ku isonga hari ukubonana n'abahagarariye amashyirahamwe atandukanye n'abo muri sosiyete sivili. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko byifashe aho mu mujyi wa Arusha.
Mu bamaze gushika twavuga nka Pierre Claver Mbonimpa aserukira ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabafunzwe APRODH, Gabriel Rufyiri atwara ishyirahamwe ORICOM rirwanya ibiturire n'isesengura ry'amatungo rya Leta, Alexandre Nyungeko aserukira urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi UBG, hamwe n'abaserukira urunani rw'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu. Abo bose n'abahunze igihugu baje bava hanze y'u Burundi. Amakuru twaronse nuko bamwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga bavuye mu Burundi, hamwe n'abaserukira amashengero bakiri mu nzira baganiye Arusha muri Tanzania. Haritezwe kandi n'abaserukira ugwaruka. Bose bitavye ubutumire bw'umuhuza mu matatu y'u Burundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, baje mu mibonano y'iminsi ibiri itangura kuri uyu wa gatandatu gushika kwa mungu. Ni imibonano itegura ibiganiro nyezina bihuza abanyepolitike yaba leta, umugambo uri ku butegetsi, abo batavuga rumwe n'abandi. Ivyo navyo bitekanijwe ko bizotangura ku ndwi iza, kuva itariki 24 gushika 29 za kuno kwezi kw'icumi. Bamwe muri abo baharanira agateka kazina muntu bamaze gushika yarusha nka Gabriel Ofyiri atwara ORICOM bizeye ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro bizovamwo ikintu kizima.
Twamatwiteze ko Abarundi ubwa mbere babana mu mahoro bakaja ku bikogwa. Twiteze neza yuko tuzova ngaha ayi umuce wa mbere uheze tugasha mu muce wa kabiri, kugira ngo hashobore kuboneka umuti urama. Nibyo hari uruhara rw'abahuza, mugabe uruhara runini cyane rukuri twe rw'Abarundi ubwa mbere. Twebwe rero twiteze yuko dushobora kuva dusinya amasezerano, twe nicyo twifuza. Ubutumwa tuzanye nuko abanyepolitiki ubwa mbere bokumva yuko abanyagihugu bafite ibibazo bidasanzwe bijanye n'intwaro itabereye, ibibazo bijanye n'ubukene butagira izina. Twifuza rero ko abanyepolitiki inyungu zabo zishira ku ruhande bagashira imbere ibibazo by'abanyagihugu kugira ngo bitorerwe umuti.
Hari amakuru atarashobora kwemezwa neza avuga ko leta y'u Burundi itazo kwitaba ibyo biganiro. Yamara amashyirahamwe yigenga yiteze ko leta itoreka kwitaba, kandi ariyo iserukira Abarundi ikanabifuriza ineza. Bayihamagarira kwitaba nyabuna kugira ngo igihugu kive mu njyane za politike cinjiyemo kuva mu mwaka w'2015. Amakuru dufise ni uko abanyepolitike baserukiye imigambi itandukanye bobo bamaze kwemerera umuhuza kubazo kwitaba ubutumire bwiwe. Icyo twabonye gusa ni uko abaserukiye ibiro by'umuhuza bamaze gushika ahateganijwe kubera ibiganiro abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afurika n'akarere ka Afurika y'ubuseruko nabone niho bari. Mu butumire umuhuza Mukapa yahaye abanyepolitike yabahamagariye kwitaba kugira ngo baganire ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 hamwe n'ingene yotegurwa. Aba baserukira amashami yigenga nabo bahamagawe kugira ngo batange ibyiyumviro kugira ngo ico gice ca gatanu c'ibiganiro by'abanyepolitike nyezina kizogende neza. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, polisi y'igihugu iremeza ko yataye muri yombi umutwe w'abantu ivuga ko batumwe n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite bo mu runani y'amizero y'Abarundi. Polisi ivuga ko abo bantu bari batumwe kwica bamwe mu bayobozi b'igihugu barimo umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwe, umushingamateka Ndikumana ushinjwa we arahakana ibyo birego. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Duhuye rero arambwira ati bajya usanzwe ukorera n'abantu badohotera mu by'imigambwe bavasanzwe banapfa.
Elize Bigirimana yerekanywe n'igipolisi ku mugoroba wa kane yemeza ko yatumwe nabo bafunganywe babiri kugandagura umuryango w'abashingamateka babiri Irere Ntawumvukiye n'umupasoni wiwe Justine Niyongabo. Uyu yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi yimanga ko ari we yararongoye umugwi wo gukora iryo bara, avuga ko icyo gikorwa yari yagitumwe n'umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi.
Niho yambwira rero ati wowe kuteka ati ngomba ndaguhe idiri yuko nzoguha umuti ugashyira mu njya z'abo bashingamateka nani nsanzwe mfungurira. Hanyuma rero ndamubwira ati jyewe icyo nshobora kudakunda. Hanyuma rero yambaza ati mbega wowe wabuzi kura ati jyewe n'ukuri kuva mvuka uretse gusa ko muri umupolisi yishyize kuva mvuka agiye ntayo ndigera nkora. Yaca avuga ati woronka umuntu abika ibanga yoba zikurasa. Niho rero negera uyu mugenzi wanjye ndakimubarira ndamusigurira ukuntu uwo mushingamateka yambwiye. Uyu aca arambwira ngo ibyo ngo ni ibintu byoroshye ngo turashobora kubigira.
Uyafungiwe mu gipolisi c'iperereza avuga ko uyu mushingamateka yanamubwiye ko hari n'imigwi y'abantu afise kugira bazohungabanye inzego z'igihugu natavuga izo nzego naho iyo migwi yobiri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano we avuga ko uyu mugwi w'abantu batatu uhejeje kugandagura abo bashingamateka wari kubandanya igikorwa mu kugandagura zimwe mu ndongozi z'igihugu. Petero Nkurikiye avuga umukuru w'igihugu ivyegera vyiwe bibiri n'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari abantu bifuza yuko abantu bopfa, aravugamo uwitwa Peter n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aravuga uwitwa Gasito n'icyubahiro kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, akavuga uwitwa Butore n'inyakubahwa kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, uwitwa Joke avuga n'uwundi yitwa Nyabenda muramuzi, abo bose nabo bubahwa cyane bo muri kino gihugu. Ndavugamo na jewe Pierre Nkurikiye baje gukora iryo bara nabo nyine. Hariho uwundi mugoshye nabo bubiye kugira ngo zimanganye umugambi ahise waba abantu yita ko ari abanyapolitiki ahubwo ari abicanyi karuhariwe.
Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arahakana ibyo yagirizwa akavuga ko ari umugambi wo kumucafuza no kumugirira nabi wateguriwe mu biro by'iperereza kandi yabimenyesheje akivyumva biriko birategurwa umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremeneye nta hamwe azobashikana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natumye ko bagandagurwa bantu atanu kiye dupfa tuva no mu ntara imwe nta kintu na kimwe na kimwe duhurira kandi washaka se wariye politiki urahambaye kuba duhanganye muri iki gihugu kiranoneho niyo byabaye gutyo jewe nta muntu izopfa nishe nta n'umuntu izotegura kwica. Ndetse ayo maremeneye bamaze iminsi batwiriye muri gasimana cyo twarabimenye byose nyine byari ko birakurikirana naramenyesheje mukuru w'inama nshingamateka ndamubwira ko ari maremeneye ariko kurirambwa ko ndamusaba mbere guhanura ko barabikora. Murundi yabyita ati mbere abariko barabikora ntabonye ibyo uhamye yabereye rero nta gishasha kiri.
Uyu mushingamateka ari mu runana Amizero y'Abarundi avuga ko atakindi bigamije atari imbo za politike agatanga uturorero tw'abandi bashingamateka bahurikiye muri urwo runani bamaze guhagirizwa n'igipolisi cy'u Burundi ibyaha bikomeye ariko ataho bishingiye. Asaba igipolisi kutisuka mu bya politike.
Ikibazo muri ibyo byose ni uko igipolisi ahigira ngo kivugira atakimenye icyo afata n'icyareka ngo atume akora n'amatohoza tugize polisi nyene nta n'umwe akurahera yari yabeshewe n'umushingamateka mu gihe ngo yita Trump avuga ngo yateguye ngo rebeliyo ngo yiba igutega amagrenade yaratewe ibiki ngo yateguye rebeliyo kandi akemeza yuko yari afite amakuru yo kwizera. Urumva rero abisubiriye uyu munsi ntacyo ntangaza uyu munsi rero bigaragara yuko yamaze kwinjirira muri politiki. Ibyo nta bitaniye na bimwe Bigirimana yavuga ko yasafite ikirobere urugendana mugabo akaba atayigera abazwa ati mbega icyo kirobere kiri hehe barazi kwinjira ku bintu gusa byo kuremembaniriza abantu mugabo amadosha akomakomeye yo kurindira yakurikirana inkuru idatangaza kandi turi mu bihe twimirije amatora turi mu bihe turiko turajya mu biganiro ntibiragoreka kuremembanya n'ibindi.
Igipolisi cyo cyemeza ko gifite ibyemeza ko abo bantu batumwe n'uyu mushingamateka kuko hari ibyo bandikiraniye ku telefone uyu mugabo yaraye afashwe na telefone iri mu minwe y'igipolisi. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akavuga ko amatohoza abandanya kugira iyo yagirizwa azokwitwarirwe mu butungane. Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana we avuga ko atabwoba n'amakenga afise ku byo yagirizwa kuko aziko yera. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umukuru w'igihugu yaratangije umwaka w'ubucamanza. Muri uwo muhango Perezida Paul Kagame yashimangiye akamaro ko kongera umubare w'abagore mu nzego zifata ibyemezo. Avuga ko ibyo byemezo bigira inyungu ku bandi bagore no mu gukemura ibibazo bahura nabyo byiganjemo ibyaha by'ihohoterwa rikorerwa abagore. imibare y'abagore mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu igenda izamuka buri mwaka. Ubwiganze bw'abagore cyane cyane bugaragara mu bagize inteko ishinga amategeko, aho abagore bihariye imyanya 61% y'abagize inteko yose. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro Iwanyu mu Ntara.
Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu Ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu Ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu Ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze, igipolisi cyo Burundi cemeza ko cahagaritse mu rwego rw'abantu batumwe n'umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu runani ya mizero y'abarundi kugira ngo bagandagure bamwe mu ndongozi z'igihugu cyo Burundi harimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'uw'inama nshinga mateka. Uyo mushinga mateka arahakana ivyo yagirizwa akavuga ko ari akadodoberezo gafatiye kumvo za politiki. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Duhuye rero arambwira ati bajya usanzwe ukorera n'abantu baduhohotera mu by'imigambwe basanzwe banapfa.
Elize Bigirimana yerekanywe n'igipolisi ku mugoroba wo kuwa kane yemeza ko yatumwe n'abo bafunganywe babiri kugandagura umuryango w'abashingamateka babiri Irere Ntawumvukiye n'umufasoni wiwe Justine Niyongabo. Uyu yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi yimanga ko ari we yararongoye umugwi wo gukora iryo bara. Avuga ko icyo gikorwa yari yagitumwe n'umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu runani rw'abigenga amizero y'Abarundi.
Niho yambwira rero ati wewe kuteka ati ngomba ndaguhe idiri yuko nzoguha umuti ugashira mu njya z'abo bashingamateka nani nsanzwe mfungurira. Hanyuma rero ndamubwira ati jyewe icyo nshobora kudafunga. Nyuma niho yambaza ati mbega wewe wabuzi kura ati jyewe n'ukuri kuva mvuka uretse gusa ko muri umupolisi yifuza kuva mvuka agiye ntayo ndigera nkora. Yaca avuga ati woronka umuntu abikibanga iyo bazikurasa. Niho rero negera uyu mugenzi wanje ndakimubarira ndamusigurira ukuntu uwo mushingamateka yambwiye. Uyu aca arambwira ngo ibyo ngo ni ibintu byoroshye ngo turashobora kubigira.
Uyafungiwe mu gipolisi c'iperereza avuga ko uyu mushingamateka yanamubwiye ko hari n'imigwi y'abantu avize kugira bazohungabanye inzego z'igihugu natavuga izo nzego naho iyo migwi yobiri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano we avuga ko uyu mugwi w'abantu batatu uhejeje kugandagura abo bashingamateka wari kubandanya igikorwa mu kugandagura zimwe mu ndongozi z'igihugu. Petero Nkurikiye avuga umukuru w'igihugu ivyegera vyiwe bibiri n'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari abantu bifuza yuko abantu bopfa, aravugamo uwitwa Peter n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aravuga uwitwa Gasito n'icyubahiro kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, akavuga uwitwa Butore n'inyakubahwa kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, uwitwa Joke avuga n'uwundi yitwa Nyabenda muramuzi, abo bose nabo bubahwa cyane bo muri kino gihugu. Ndavugamo na jewe Pierre Nkurikiye baje gukora iryo bara nabo nyine hariho uwundi mugoshye nabo bubiye kugira ngo zimanganye umugambi ahise waba bantu yita ko ari abanyapolitiki ari ahubwo ari abicanyi karuhariwe.
Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arahakana ivyo yagirizwa akavuga ko ari umugambi wo kumucafuza no kumugirira nabi wateguriwe mu biro vy'iperereza kandi yabimenyesheje akivyumva biriko birategurwa umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremeneye nta hamwe azobashikana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natumye ko bagandagurwa bantu atanakire dupfa tuva no mu ntara imwe nta kintu na kimwe na kimwe duhurira kandi washaka se bariye politiki bahambaye kuba duhanganye muri iki gihugu. Kiranoneho niyo byabaye gutyo jewe nta muntu uzopfa n'ishe nta n'umuntu uzotegura kwica. Ndetse ayo maremeno yabamaze iminsi batwiriye muri Gatimana cyo twarabimenye byose nyine byari ko birakurikirana. Naramenyesheje mukuru w'inama nshingamateka ndamubwira ko ari umuntu yari ko biramba ko ndamusaba mbere guhanura ko barabikora. Murundi yabyita ati mbere abariko babikora ntabonye ibyo ruhamwe yampereyeho rero nta gishasha kiri.
Uyu mushingamateka ari mu runana mizero y'Abarundi avuga ko atakindi bigamije atari imvo za politike agatanga uturorero tw'abandi bashingamateka bahurikiye muri urwo runani amaze kwabwirizwa n'igipolisi cy'u Burundi ivyaha bikomeye ariko ataho bishingiye asaba igipolisi kutisuka mu vya politike.
Ikibazo muri ibyo byose ni uko igipolisi ntigira ngo yikivugira atakimenye icyo afata n'icyo areka ngo atuma akora nama tohoza kubu kubu polisi niyeme nanu mwa kura ahera yari areshe yenu mwishi yaba teka mwenda yaita trans avuga ngo yategu yongere berio ngo nyura igutega madenade yara tewe ilichi ngo yategu yongere berio kama kena zari ukwela tute makuru ngo yoku idera urumba leo alichi gini yungi mwisi nihachon hangazi mwisi leo vizara gara yuko yamada singi ya mwani kaiti igema habitali ya nalunga izimana ya puka ko kwa kakisi kilo meri mgenda na mwaka wakabata hige la wazwa kibega icho kilo meri kirihehe barazi kutimbira kuri neza cyo kuremera n'abantu mugabo amadosha akomakomeye kuri ibyo yakurikirana n'ibyo batangaje kandi turi mu bihe twimirije amatora turi mu bihe turi ko turaje mu biganiro biragoreka kuremera n'ibindi
igipolisi cyo cemeza ko gifite ivyemeza ko abo bantu batumwe n'uyo mushinga amateka kuko hari ibyo bandikiraniye ku telefone uyo mugabo yarayafashwe na telefone iri mu minwe y'igipolisi etero nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano agabo kw'amatohoza bandanya kugira iyo yagirizwa azokwitwarirwe mu butungane umushinga mateka Petero Celestin Kuma nawe avuga ko atabwoba n'amakenga afise kubyo yagirizwa kuko aziko yera ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Kremonzi mana rakenu yetu kiri mu gihugu cyo Burundi hari umugwi w'abanyagihugu wo ku mutumba rw'ibikara ni neza na neza muri komune ya Busoni intara ya Kirundo badimira hafi y'umupaka Burundi buhana n'u Rwanda ku ruhande rwa Kirundo bavuga ko bahagaritswe kurimira mu metero 50 uva kuri uyo mupaka basigura ko ayo matongo babamwo bayahawe na leta bahungutse hari mu 1992 bagasaba gusubizwa ico gice bahagaritswe gukoreramwo buramata ari wa Kirundo arahumuriza ko batazohabakura ni mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abo banyagihugu bavuga ko bahagaritswe gukorera mu metero 50 z'amatongo yabo barimira mu matongo ashika ku rubibe Burundi buhana n'u Rwanda biboneka ko baba mu kigwati kitari cya vuba babanza kutubwira uko bashitse aho hantu ari naho bahawe amatongo
twari impunzi kuba mu Rwanda twari ingoma 300 n'uhamaze kwiyongeraho n'abavagiye babyara zimaze kuba ingoma 440 kuri perezida buyo y'abashora bavaga bari hanze bose ni batanu kubera banse ko dutera akajagari mu miryango kubera ngo bahatu bari bamaze imyaka myinshi tubavuga ati rero reka tubatuza aha uce mubaha amatongo kugira ngo ajye guteza akajagari muri bene babo basize kera ubu ntibaba bakiha baha baritereyemo ibitoki biti ubwo reka tubahe ngaha baduha imetero 250 mu butambike bavuze ko tubazokuraho imetero 50 ngo niza leta
aho twahinze barahatwatse kandi twahawe na perezida buyoyo rero yaduhaye tukuye mu Rwanda baduha imetero 250 none bahatwatse twarimye zotera
bavuga ko bahagaritswe na komine Busoni icyo leta yoba igiye kuhakorera barabaza muri icyo gice babamwo kiri mu karere ka Bugesera gakunze guhura n'uruzuba ako gace k'imetero 50 niko bavuga ko kahabagoboka iyo imvura yataze
noneho rero ngo ubunaha leta ntabwo tuzohakotesha ngo bazohakorera ngo irindi mishinga kandi twaraheje kurima turaduhagarika no gutera ubu twaraharetse nyine batari bwarime nabo bararetse barimbeshije nabo gusize
bari gushaka ngo bakore imetero 50 inzira izo metero 50 kimwe bashaka kuzikoza kabisa kandi izo metero 50 ni naho hantu hava gutwaka niho hantu utera amasaka akazi niho hantu ushyiramo ibiharage hakazi igiharage kimeze neza nayo aho handi two tumetero natwo tuzaba dusigaye na hantu habi nawe urahabona ukuntu hameze hano naho nyine aho handi hameze gutya ahantu heza zahizwa metero 50 zonyo
habuze umuzibukiro basaba ko bohabwa ahandi aba n'abakiri bato bavuga ko barukiye muri ayo matongo
ntoyo umugore vu ampamani bampaye metero 10 z'ubwaguke ayo 200 adukuduga bakwiheze 50 cyasigara kantu kava nk'ano agashika nk'ahaje dore nuko gusa niyo bubanga ubu bashaka kwarangura indi migambi ya leta nibari migambi bashaka kuhakorera yindi ko boduha ahandi
Andi urabona n'umusozi barawugaye niho twakura amahera yo gusuma none wumva
kwa musozi mwakura mwiye
amabuye hari murehe nyene niho twakora ikintu twayeho ngaho nyene n'ubu unyine akavura n'ubu kaguye umva twacha duteragira hehe twaramaze amafu hari na batwati twaje kurima uduha umuzibukiro nyene tukagira nyene tubasi tugatuma duhiga handi twogora nyene
buramatari w'intera ya Kirundo araremesha abo banyagihugu Alentrebe Mutabazi arongoye iyo ntara avuga ko atamugambi wo kubakura muri izo metero 50 z'amatongo yamenyesha ko komine Busoni yabaye irabahagarika gato gatoya kugira itunganye neza aho bogeza kurima badasatiriye urubibe mutabazi avuga ko iyo komine yashizeho umugwi uriko urakurikirana aho bogeza gukorera bamaze kubona neza aho abarundi bogarukira gukorera badasatiriye cyangwa ngo barengane urubibe buramatari w'intera ya Kirundo avuga ko bazoheza bakabari kurira kurima muri ico gice bahagarizwemo by'imfata kibanza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze bakunze ijwi rya Amerika bashaka kongera gusubira kurikirana iyo nkuru yawe kuri wezitatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu ukom
You're the baddest. Everything you do to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix.
Kwezite Mr. Clemuti Jima kugura umugabo ahubanye bimeze gute abigeme bageze mu zabukuru kuvuga ngo bageze mu zabukuru canke bageze kubaka izabo bigenda gute yo muje kureshwa ikibazo c'uburyo butandukanye hagati y'abigeme n'abasore biragenda gute iyo kije cita mu rukundo eka mushobora kutwandikira ivyumviro vyanyu kuri radio ya Charubaze Gmail akaburungu akaririmbo ni Adi Top Kamedi kari muri dushasha twiwe tukibaza yuko aho muri incuti bakunze muri ko mugira umunsi mwiza natwe mutanguye weekend neza hama rero muri radio komisiyo se ya gatanu hano masacha tubatahiriza abanyu turatanguriye kuri Laurent ahari Laurent ikaze ku ijuru Amerika. Laurent ikaze ku ijuru Amerika.
Ego ndabumva mwiriwe neza.
Mhm. Awiherereye?
Eh?
Uherereye he?
Merereye mu nari basazuba mu karimo mu karere ka Kirehe.
Mhm.
Eh nkabandi ndi mu munzi z'abarundi ziri mu mwandi ya mahama.
Mhm. Aho mwifashe gute impunzi z'abarundi zahahungiye?
Cyatwe faje neza nakavuri umunsi kare kuko twakabonye kabisa nta kibazo. Urashima kuko Imana yongeye kutwibuka uyu munsi akavura kaboneze kabisa.
Mhm.
Ego.
Ugashaka ko ijuru ry'Amerika rigukumbuza nde uno musiga Laurent?
Cyawe uyu munsi ndashaka ko munahereza abavyeyi banjye ari mu Burundi.
Mhm.
Arimo na murumuna wanje yitwa Ndacyayisaba Gerard nawe nyine duturanye ariko nako duturanye neza kwa handi hari mu ndi murenge wa.
Aha. Umunsi ukabifuriza iki?
Nkabifuriza umunsi mwiza.
Urakoze cyane nawe Laurent ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze kabisa mugize neza kuba mumpamagaye.
Mhm. Akaririmbo ni Adi Top Kamedi ngo muvane Miami baje Mombasa hama batahe Kigali ariko ivyo vyose murumva ko ari uburyo biba bisaba iryo amafaranga canke uburyo byitaye mu rukundo biragenda gute mureze muratwandikira ico muvyibaza ko ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Didiane nahaze mu minsi ya 18 ikiganiro ni wanyu mu ntara uno musi muramenyere yuko tubahakanye kugira ngo mutashe abanyu. Indirimbo zo mu midiho itandukanye kugira ngo aho muri mugire umunsi mwiza. Turese na Thierry kundi murongo wa telefone. Thierry kazi nawe ku ijuru ry'Amerika.
Mwiriwe neza Diane, mwiriwe n'abakunzi b'ijuru ry'Amerika bose.
Uherereye ga Thierry?
I Bujumbura.
I Bujumbura haravugwa make.
Na mahoro n'akavura kariko karagwa. Ego.
Ikibazo c'abigeme bagura abagabo kirashike Bujumbura.
Bon. Oya I Bujumbura si cane nubwo ari muri rejo y'imbosi cane gose.
Iyo mwigeme ageze muri iyo myaka yumva umugabo ari ngombwa ariko akabona nti uburyo ntibuhari wewe aho ofise bigenda gute?
Bon, abigeme uburyo bwa buranze ko bigira ababyemera no wewe ofise buranze ko atabyemera ari umwigeme ari yirangira ngo yivuye ku mugabo
ariko siko bimeze hose bamwe
bamwe nawe na generalize.
Aha. Nuko rero Thierry no musugashaka yo kujuga America ari gukumbuza abande.
Bon, Iti njia Amerika ni ifuza kori ngumbu za umukunzi wa andeshane itwa la Andri. Nu itwa Ale. Hatasha numukuzi wa Anje Brice. Ari muri Canada.
Mbose ukabifuriza iki uno muzi?
Bo ndabifuza kugubwa neza. Mubyo barimo.
Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbuka muri ko murumva nako nako mu Burundi yitwa Sat B akazina k'indirimbo ni Feel Love. Ezugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Innocent ku yindi murongo wa telefone. Innocent, nawe wikaze? Ikaze Innocent. Aho uherereye hama ushaka gutashande? Ugashaka gutashande uno munsi?
Ego wa mbere tugere Samuel ari ngaha ku mugwiza. Mbere Mathieu dore ari ngaha nyine ku mugwiza. Rukambere na chama wewe na chuo na chama wewe ni arinda hakumutiisha. Ni mhongo wakati na chuo arinda hakumutiisha na wewe ni.
Wosu kavu fuziki.
Na chuo nje arin mukonyesh.
Wosu katuwe fuzi kuna musinga inosa.
Ukatawi fuzi weekend nje kama kutoke.
Urakoze chani ugire umusimiza na wewe. Ugire umusimiza. Nababwiye ko tuzakwerageza gushamwa imidiho itandukanye y'indirimbo ariko turaguma mu Rwanda no mu Burundi. Ubu nawe ni Butela Knowless, akaririmbo ni Yuda.
Kuri kungambanira imihanda yose barakuzi, bazi ko turi inshuti magara ariko ukuri ni njye ukuzi, ugira Imana yuko batakumenya. Mishwa niki ese ungu kiki kuterambere janje
minota itarenga itatu turaza kwa dusozere ariko mu kurindira kuyo minota tushikane twa Kire Jean Bosco ku murongo wa telefone. Bosco ikadze
murakoze cyane kumikadze ku bya Amerika.
Uherereye
ikigali mu Rwanda?
Ikigali haravugwa make
Anaweza kabisa kazuwa katu, hariki eja kavula harika aguji.
Gira ngobila tanzu kanye kwa hariho uwa utuwa kuye mbele. Laurent, uya tugira kwa aha herere ya kavula na musina weka yuko karago.
Tanzu kanye.
Ngobila tanzu kanye, ego. Hama, usha kakutasha wandu na musika Bosco?
Nasa kakutasha wandu ya wanjari Murundi. Mama wanjari wituwa liwilata kwa wadha ambashi chwa wanjemani shimwe zitirasi. Na nizijemi wana tasira na washi chwa wanjari wituwa niye itunje Pascal ni mufiase wanje Hakimana na Beto
kumuhereje kwa kumutangulira ko
eh nabandi mwe wanje bose harimo soro nuwo bitoma wondukeri yase
eh nizuki amika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro ni iwanyu mu ntara misese nkano mango rero turabareka mukidagadura tubahaya kanya ko gutasha tukanabashiramo n'uturimbo dutandukanye kugira ngo tubafashe kumeregwa neza aho muherereye. Abari ku ngendo turazi ko muri benshi mutwumviriza amabibise atandukanye, abariko baratwumva muri mu masano yanyu, abariko baratwumva muri mu bindi bikorwa bitandukanye, turaza kubaherekeza n'uturirimbo. Garagaza na karimbo ka Buravan.
Love is a feeling onje ubyumve, it's a feeling very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Leave a proof now. Yeah. If it's real, yeah, they can't save it. Garagaza kumunda, execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba kumunda. If you got love, show it.
abakomeje kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 zirabazuzuye aho mukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas